Iyi ni radio ijwi rya Amerika yumvikanira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda.
Urakoze nawe Rosine kuri makuru muje kudushikiriza unaho n'umwanya w'ikiganiro muri sanga kumusi wa gatano heze kwigenekezo rya 12 wari munsi mpuzamakungu hariwe urugwaruka hakaba haratangajwe icivugo cy'uyu mwaka kwimbere y'impera ya mwaka wa 2030 ubukene bwa bumaze kuranduranwa n'imizi umwe mu rwaruka rw'abarundi twari twatumiye mu kiganiro muri sanga rwavuze ku kibazo cy'ubukene mu Burundi kiva hanini ku mutekano muke urangwa muri ico gihugu bavuze kandi ko kugira ngo ikibazo cy'ubukene kirangire abarundi baterezwa gukora ibishobotse byose kugira ngo umutekano n'amahoro bisasagare mu Burundi abatumire baronge kandi bavuga kugaruka rw'abarundi rumaze imyaka myinshi rudashobora kwitegurira akazoza karwo kuko hanini Burundi bwagumye bugira gahengwe kamara imyaka mike gusa maze ugaca busubira mu ntureka mega ikintu cama gituma Burundi bugira gahengwe mu gihe gitoyi cyane n'ikihe umuzi w'ibibazo vyama bicanishamo abarundi n'uyuhe kuri ibibazo byose rero uyu munsi twatumiye abakiri bato twatumiye George Nikizari mu Burundi na Johannes Marius ndavyegenge bari mu Burundi nabo nyene mwiriwe neza bashika ntawe mwese turi kumwe murakome ngaho
namahoro namahoro bujumbura zombe namahoro kabisa
yego twebwe bujumbura namahoro namahoro
nani byiza cyane gose nashaka rero dutangura kuri mwebwe kuri ico kibazo cugwaruka rubona ko ingorane z'abarundi kenshi na kenshi naho waje mu ganiro bibaza ko batashika ku muzi w'ingorane nyamukuru ikintu mubona cokorwa kugira ngo akugahengwe kama kamara kanya gatoyi cyane gose ika ibibazo bitarego umuti abarundi bashobora kuronka agahengwe karama ni nkibihe reka dutangure kuri mwebwe George Nikiza
yego nkuko mubivuze kuri ku Burundi bucikukira Burundi bwamye buja mu gahengwe kigihe gito cyane iko ibyo bigatuma rero indoto z'abantu bakiri bato n'abafise cyimbere cyo gukora badashobora ngo bashe kuco bipuza ikibazo rero cy'umutekano muke ibazo cyuko amahoro agoyagoyashe mu Burundi ingorane none igituma ibyo biba ni ikihe ku ruhande rw'iwanje kandi n'ibyo mbona ikibazo cy'ubutungane nico mbona kiri hagati ya byose kuko kuva ubundi bucikukiye ibwagumye bugwa mu ngorane abantu batumye izo ngorane bigukigira ingorane bigeze baja imbere y'ubutungane kugira ngo bacigwe imanza ukuri kuja habona uko ibihe byagenda birakurikirana uko imajenerasiyo yagiye arakurikirana bagiye bahanahana inkuru n'ibintu bidafashe bamwe bakikwegera ko ugasanga akahise ntibakabona kumwe kubera ibyari gutuma abantu babona akahise kumwe bwarwo butungane bwatuma inkozi z'ikibi abatunganije ibintu by'ubwicanyi bashikubitwa inkoni mu gahanga
George uri kuvuga ko barundi canke bari mu gihe gitandukanye bamye bakingiranira ikibaba
sino bushikiye hose ndabivuga uko ariko n'ukuri niko bimeze aba gukunda iki gihe turabye nk'igihe irindi nakabi cyane niho twebwe turi kutwumvisha cyane tutabonye ibyari byo hariho abantu ishe barica baguma bari ku butegetsi ibyo biravugwa cyane na gatatu basa nuko hariho bivugwa yuko kwari nk'inkureka yaje isa yisunga ibyabanyu na kabiri rero ubwo barumvikana ibyo kuja ku butegetsi n'ibyo kurondera amahoro ariko ubutungane bwasigaye inyuma y'umwango urumva birumvikana rero igihe abo bantu barondeye inyishu ndetse bakayumvikana ko ubutungane buzoja mu hanyuma ntibujeho jewe ndiyumvira cyane ko ibintu biraho gukingirana je nibaza ko koza muri iyo ntumbero yuko hari ikintu gikomeye bibagiye yuko bategerezwa kwikuramwo bakavana ko n'abantu bafise amaraso acafuye aho niho nohashira cyane ko hari gukingiranira kwabo bantu
Johannes Marius ndavyegenge mwe mubibona gute
yego jewe nagiye mbanje kuramutsa n'abariko barumva ikiganiro nkashima ko mwana ntumiye hanyuma jewe simva nifata ku kibazo cy'u Burundi cyo bari ikibazo cy'ubutungane. Uburundi ni nkako kuva kera budaherutse kuba butekanye neza igihe bwari bugitwagwa n'intwaro n'ubura y'abantu, kubera icyo gihe ntabwo bwari bwagire contact ijya kuinfluensa la politique nationale donc interieure. Ariko uno munsi kuvaho umukolonizateur ashikiye mu Burundi yafashe ibintu mu ntoki, or naho bahora batugira ngo ariho ngo politique de divisé yaje ihari. Iyo ntihagararaho honyine, kuko iyo umuntu avuga ati je vais diviser pour l'Union avuga ati ntihashobora kuba intwaro ifise inguvu ikomeye ifise base uhari, kuko n'icyo gihe ugomba gukontrola abantu ntuheza ngo ushobore kuba uwo bakontrola mu gihe gafise autonomy politique. Aho rero niho bakoreye bigaca bituma igihe cyose habaye amatora hano hariho intambamyi igacatuma haba umutekano muke, ariko kandi amatora arakenewe yamategeka ko bari hari umugabo gacasanga mu gihe hariho umuntu ari hanze y'igihugu afite inyungu ziri mu gihugu hagati cy'u Burundi cyangwa iruhande yacyo akavuga ati iki gihugu nticyatekana sinzasubira kuronka bino bintu acagire kirero arondera ukuntu burya abasangiye ubusa bikanira isambu n'icyo gihe arondera ukuntu arondera umwe abacunganisha hagati yabo akaraba ukuntu aza n'umuntu uyu uraba ibi n'ibi n'ibi burya nawe n'uwofata ibara ryera neza cyane ukarondera ko akantu k'agacafu ntushobora kukabura. Akora niko kenshi abantu baca bahagurukira ko ati tugira ibi n'ibi n'ibi hagacajemo na manipulation mwaje si devere mfatiye kuri jeunesse. Ndama ntanga akarorero gatonyi cyane, iyo uravye nko umubyeyi abantu bafite umubyeyi umwe ugasanga ari umwana yonka akaba ari n'ubundi amaze gukura atanguye gufungura, iyo uravye nk'umubyeyi agize ingorane agapfa ugira ikibazo cyane n'ujya aconka cyane atari bwamenye gufungura. Ujye amaze kumenya gufungura amaze gutangura kudara aratembera aronke ari umutwajya burya ntabara cyane icyo nicyo nabyayo bakiri bato nkatwe ntibaze bararaba ngo naka ngo agize ibiraba neza urabe yuko iki gihugu ari karaguha niyo yo guha amafaranga dufate ko nk'ubu nkawe mumenyeshamakuru umunsi wehoze umuntu akaguha amahera agatireka ndaguhaye amafaranga ugende ugire ibi n'ibi n'ibi mugabo gataja gusamba ayo mafaranga aguhaye akaba yaza gusambuza inzu yawe mbere ayo mafaranga uzarira mu gahinda uzayajya gute uzajya utekanya. Mbere icyo navuga bwa mbere abarundi boshira hasi za ngendo nerekeza kubivuga mu kiganiro nk'ikinyene hari ingendo yatura tugabure n'ibya nkabisabe abarundi bamenyere kwakira ibyo bahawe na bene byo utabihawe urindire uzoronka na hirya yejo utanose nawo habura urwango habura inzigo icyo nicyo cyamagira ko yadukora ko ugazosanga niyo bari kuravuga ngo bakaba bagira ibiganiro bagira ibiki n'ibiki bazabigira bazabigira na hirya yejo ugasanga ari ibintu bizokama biri ahandi ni kugira nakaronye icyajya ni kugira nakayironkere amadolari ashyira mu mufuko mugabo nta nyungu n'imwe ibyo bintu bitubwiramo atari uko indeo abarundi bakamenya kwakira ibyo bahawe.
Ego George nikiza mukanya gatoyi cyane rwose icyo kibazo cy'ubutungane cyo torerwa umuti gute?
Ego imbere yuko nja kuri ubutungane nk'undire Frederic ngaruke n'ukuri kuri ibi mugenzi wanjye avuze ikintu nibyo bikunda gukwa abantu gusigura byo bikangora kuntahura ibi byo kuvuga ngo influence y'abakolonizateur na nikiza cyane cha autonomy nibyo abakolonizateur baraje muri Afrika hanyuma bandika itware yabo muri Afrika barandika kahise kabo. Rero nk'abanyafrika nk'abarundi twebwe twaciye kuri iyo mbo kuri iyo etape kuri iyo ntambwe yo kuba gucuwa kuvuna na buhoro n'abantu bo hanze ni umwanya w'uko twebwe twari gukubita agakima mpembero tukira abatuti mbega icyo twohindura ni giki ni prise de conscience generale sinzo rivuga mu Kirundi ubundi bwobwo abarundi baravuga bati agasambura urugo karuva imbere kwitwaza umuntu wo hanze kwitwaza abandi ibaza ko ari kuvugudikira hamwe umuntu avuga ati reka simbure icyo mvuga kukamaramaza ndiko ndabamwo ubundi bwobwo nta kintu na kimwe gishobora kuciya urugo kivuye inyuma igihe ibiri imbere bimeze neza. Igikomeye ni kubaka twebwe muri Afrika, mu Burundi, tukubaka ingo zacu, ibihugu byacu, tukaraba umuntu uhanze nawe ahazoca. Igihe tumuciriye igisoko nuko azogicamo, reka nje kubutungane. Kubutungane ni kibazo n'ukuri kigoye. Mu Burundi harabaye ama icaro byinshi cyacano bw'icyabaye Igitega, umukuru w'igaraheruka kuvugana ideke by'ubutungane. Ikibazo cy'ubutungane ni kibazo kijyanye n'uburongozi bwiza, n'uburongozi bwiza, kuko usa kuko n'umuntu bakunda akabona kure, hakaboneka ubwisanzure hagati mu bantu, hagati mu gihugu, kugira ngo uburongozi bwiza bushobore kujyaho, uburongozi bushobora korohereza ubutungane. Naye igihe ubwo burongozi bwiza butahabaye ngo abantu bagire amahirwe yo kuburonka, uca usanga ibintu bimeze uko nyine biteza kumera ko uri ushoboye ufise ingufu ubwo butungane abukoresha. Rero hanini nifuza cyane yuko intwaro uburyo bw'ingenzi bwo gitwagwe n'ikirongorwa n'uburongozi bwiza leadership ari byo byotereza kutunganywa, hanyuma kugira ngo izindi nzego zishobore gukora neza.
Rego Johannes Marius, mu kanya gatoya cyane rwose, amasegonda 30 mwavuze ikibazo cy'aba ugwaruka go barukoreshwa, mwakoresheje ijambo ry'Ifaransa manipulation, icyo kibazo cyoterwa inshugute akanya gato cyane.
Ego najere kamaze gatanye nshubimbe kwa kakana ari kintu avuze yameze nk'ugiye wanse kuco navuze nusanzwe nibyo ntawo uvuga ngo abarundi ngo bashwana ngo ni kubera umuntu uhanze gusha. Oya, burya nibyo navuze ati ntazera ngo de ora mugayo iyo hari umuntu akeneye kubateranya afatira kwa kabazo nyene mufitanye nta bintu bizigera byera de najye bunye no wonyereka George akambye ati murondere ko ikintu kibi atanuwonzi ubunye no kimuronkako mwacankorera kwicyo. Ariko ikituma navuga ati ibintu byazanye kuva kera, raba igihe hatanguye amatora kuri Rwagasore, nta kuboko kwabo hanze kwabaye bagushika hari ndayicwa kwabonetse abamukurikiye bose ndadaye reka n'iki gihe urabyo uzosanga hariho ukuboko ko hanze kuguma kwibonekeza. Noneho si naho honyine fatera kuri mwezi Gisabo yatanguye kubona kugira contact n'abanyamahanga, nyuma yuko ibyabaye kuri Maconjo. None si nyene ibyo nyene nibyo byamabiba si ukuvuga ngo nibo baza kubikora, mugo bakoresha uko kumenya kuva inyuma y'uko kuboko kw'abanyamahanga. Hanyuma iyi manipulation nayo navuga kugwaruka, ugwaruka bitegereza kugira conscience, kumenya yuko twebwe tukiri bato ntituronka. Uwo muvyeyi wacu ntibamutwikire ko ngo adutume kumwica, kandi tutumwe na wa wundi amaze gutangura gutambuka, amaze gutangura kumenya n'ibyajamwo, mugabo gaca uvuga ngo yambyiye yabanza arabe neza yuko agasago kawe mbega ubamwo kari hehe kari Burundi. Nicyo ko ndavuga ati menhozenya iyo manipulation abantu baraciye ubwenge abajene boraba neza nta n'ikintu.
Tubibutse inshuti mwese ko muri kamurabandanya kumviriza iradio Ijwi ry'Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turafise umunywanyi muri radio Ijwi ry'Amerika. Didier, muri Veneza. Muri hehe? Muri Bujumbura. Muri hehe?
Ndi Didier, ndi Bujumbura.
Yego, murafise ikibazo, murafise icyumviro, nduga ku ijambo.
Yego, je nagomba kubaza abatumire.
Yego.
Kenshi ugwaruka rurakunda gucinyirwa bakavuga ngo abanyepolitike barakunda kuvuga ngo bateguye amanama, kumbe bateguye ugwaruka rwabo ibyo ruza kuvuga. Ntibaza kuvuga ibyumviro bakuye mu mutima, baza kuvuga ibyumviro bakuye mu migambwe yabo. Nicyo gituma politiki yo guteza imbere ugwaruka itoroshe mu Burundi, kuko ugwaruka rurakoreshwa bikomeye bitoroshe. Uko uravye nko muri iki gihe nta kuntu uvuga ngo hariho politiki y'ugwaruka n'ukuntu ariko harapfa ugwaruka rwinshi ku bwinshi, apana bukebuke ku bwinshi, kuko intambara yose yamiza ihitana ugwaruka. None kubera iki ibyo biri kubiraba kandi dufite abanyepolitike bize kandi bakomeye? Twebwe naho baduhenda ni uko baduhendesha ibintu. Ibyo nabyo ariko baravuga ngo n'abantu ngo bava hanze ngo bakaza ngo dusago twabo ngo uvuge ngo aho turi, ibyo twe ntitubifatira ko. Kuko umuntu wese azamaza afise baca umugani mu Kirundi ngo imbwa ugomba gutwa ngufise ibijumpu ngo agutware imbwa. Rero ibyo ntitwobifatira ko, ahubwo dufatire kuri politiki iri mu gihugu yo guteza imbere rwa urwaruko kuko baravuga muri ntuze mwanditse go gushika muri demand plan kuko urwaruko rwa rwateye imbere kabisa mu Burundi ntabwo biboneka kuko uravye mu mabarabara no urwaruko gusa abatagira akazi mu urwaruko gusa abicwa no urwaruko gusa abantu biyayura mutwe no urwaruko gusa ahubwo leta amareta yarakwiye gufata mu ngiro ikibazo c'urwaruko naha akazi kubura ariko bagakereya de proje abo bantu bava hanze bakaza kubafasha mwiyo migambi urwaruka ruba rwitoreye n'igihugu cokogorora n'igihugu cotera imbere kuko atagwaruka rutera imbere nta kazoda
yego be Didier murakoze cyane gose mu kanya turaha ijambo Georges Nikizana Johannes Marius bagira ico bavuze ku vyumviro byiza mushikirije reka duhe ijambo kandi na Leon Leon muri neza
ndabumva mu nyamakuru ndamukiriza n'abatumire
barakumva ufite ikibazo uduge ku ijambo cyane icyumviro
cyumviro cyanje nashaka gusubiriza twebwe jepi ushobora kumva ukuntu mu Burundi twebwe twama turi mu ndyane tudahera ariko icyo mbona cyose gituma intambara zisitama njyewe ndagifatira ku kibazo cy'ubukunzi bw'indano kandi mvuga ati kubera iki yaba nk'umudepite cyanke perezida arabona yuko amwe yuva ku butegetsi abona yuko atadosubira gushyikira amatungo kandi atadosubira kugira cyatubariro bigatuma abona yuko yokwikingira agasikana na wa wundi agomba gushyikira ubutegetsi azokoresha uburyo bwose bishoboka hanyuma ngo asikane ariko ibyo byose kugira babishobore bakabaca kuri twebwe urwaruka kubera babona ati yajya ntiwafise inguvu bituma natwe tubamanikire n'ikintu bwa bukene icyo bituma na ya leta iba idafise politike nziza yo kugwiza akazi cyane kugira ngo yakagire neza urwaruka rwabo ariko ibyo bikatubabaza cyane byiza twobona yuko hoba guhindura ingendo cyane cyane mu banyapolitiki baba bagomba gushyikira ubutegetsi ntibagende mu butegetsi kugira babeho ahubwo babone yuko naho uva mu butegetsi wubaho neza gusumba mbere naho uba uri mu butegetsi bakabona yuko ubutegetsi ari filisharije
murakoze Leon reka duhe ijambo Georges Nikiza abajijwe ibibazo ikane by'umubiri bihambaye cyane rwose Didier akaba avuze ko kenshi na kenshi urwaruka rukoreshwa ugasanga n'ivyiyumviro rushikiriza n'ivyiyumviro by'abanyamigambwe mu gihe Leon nawe nyene avuze ko ikibazo nyamukuru ari ubukunzi bw'inda ivyo n'ibibazo bishobora kwicarigwa bikaganirwaho kugira ngo nkuko Didier Leon abivuze abantu canke n'abanyapolitike bahindure ingendo nduga ku ijambo akanya gato munota umwe
murakoze ndabashikiye cyane ko ari babiri cyane cyane uyu Didier nibyo abantu bivyikirwe byabonetse cyane nuko ugwaruka kenshi iyo ruriko ruvuga rusanga ruvuga ibyiyumviro babatumwe n'abanyamigambwe abanyepolitike ku ruhande rumwe umuntu yo bitahura ariko ku rundi ruhande nta muntu yo bitahura igihe umunyepolitike agutumye kwica agutuma kwiba uwo ntaba ari umunyepolitike aba ari umwicanyi igihe agutumye politike iguteza imbere iyo ntiboreka kuyivuga n'ukuri yatigenda uraba ingene witeze imbere ubyigishe n'abandi ehegewe ndafite programa ishobora kuzishikana heza hamukabyumva ukabisigurira urundi rwaruka ibyo n'ukuri je ntabyo ngaya ibi bintu by'uko umunyepolitike agutuma kwica agutuma kwiba agutuma kubesha agutuma ibintu byose ukabikurikiza impano mbere ne utanga cyane tubonafatira ko cyane aba twe tukiri bato ukifise imyaka yo kubaho cyane gusumba abadukurira umuntu we ubwiwe ku giti kiwe yo kwishi yogira indoto yiwe akagira vision yiwe personnel akarondera ingene ayishira mu ngiro birababaje cyane ko umunyepolitiki umushirira mu ngiro vision yiwe nawe yiwawe atayigushiriye mu ngiro aho niho akeneye gukosorwa cyane abajene ntibaje kujya muri politike ngo abanyepolitiki baduhenda mugabo wojayo ufisi uri kurajya ufisi ugomba gushikako igihe umunyepolitike akweretse akurikara gutumbereza aho udashaka urabyanga ukabiheba ubundi bwobwo tuba ari ingorane ikindi naco ngomba gukoresha cya Leon nibyo n'ukuri jewe hari ibintu bikunda kumubaza cyane ugasanga umuntu atwaye umugambwe imyaka irenga 20 ubundi atwaye amashirahamwe arenga 20 aho kugira ngo bategure abazobasubirira ahubwo bategura abazobafasha kuhaguma sinzi kwarinda sinzi nicaricyo ibyo rero biri mu banye politike bari ku butegetsi biri mu banye politike batari ku butegetsi cyo ku muri opposition
ni
guhindura ingendo kandi abantu bazoyihindura rero nibazo biyumvira ngo naba bantu bari kuri politike nitwebwe naba jeune bazofata la conscience bakabona yuko akazoza cy'igihugu arati wabo badakeneye kubona uyu muntu ababwiriyo bajya
yego mereka duhe ijambo
ntiza kufata bati dukeneye kujyaha dukeneye uko umuntu adushigikira adushikana
yego me Johannes Marius nawe mukanya gatoyi cyane gose ku byiyumviro n'ibibazo byashikirijwe na Didier na Leon wihute cyane
je nande nabagomba manze mpereke iki ahereje ko George manze ndamushyigikira ku kantu gatonye hariho ikibazo cya Marco do video ku bantu bamwe bamwe aravuze ibintu yuko bimwe bimwe byaba biri mu mapolitiki muri mu banye politiki no mu masosiyete cyangwa ho nyene yanda muhakarorero gatonye cyane ejo bundi se kera bari ko baraba abigisha muri university aho dosanga muri kaminuza y'i Burundi ugasanga umwigisha yigishije amaze nk'imyaka 20 yigisha mu gatarashobora gusohora umuntu amusubirira ije ni ibintu biri mone current none mwibaza yuko iyo yari politike yari karagira cyangwa ni bimwe byo kwiyuganira ko nyene bishindwe no kubwira aho yatubwira ngo uko niyo yuganira ko ariko mugabo urumva ni byo biba none handi aho dosanga umunye politike ariko arategura politike akayikora mugabo adategura uwo musubirira ibyo nayo ni ingorane y'abarundi kandi si ingorane y'ugwarukiyo iyo ni ingorane y'abarundi bari imbere yacu bakuru bacu hanyuma kuri iki nacyo cyuko ngo Didier yavuze cyuko hari abajene baza mu manama ngo baza mu manama ibyo nabyo nzi kuko ugasanga ngo babateguye hari ikindi kintu nakunda gukwemera sinemera nemera cyane yuko usanga umuntu ariko aravuga yuko urwaruka kumba umenga nta bwengero ugira ubwo baravuga ubwengero ashobora nawe nyine kwiyumvira bijya kwari kwiyumvira ko ashoboye kuvuza icyiyumviro kimeze neza cyangwa izintumbero aba yagihawe n'undi muntu arashaka kukivuga gikuye iwiwe ahubwo gusa icyo nuvuga no hano ruza kumugira nko mu nama akazamuteguye ngo uze kubaza ikibazo kininiki niki kuko bari uwo niwe adafise vision kandi wazodutera ibibazo mu minsi izoza nawe ubundi ho kugera rero bagira icyiyumviro ni ibintu byiza cyane hanyuma ubundi ikindi kintu yavuze
yavuze
ati abantu nibojya ku butegetsi basise intumbero yo kuguma yo gusa cyangwa ngo oya cyangwa ugira ngo bahatungire oya muzanzwe ni bene nane ndavuga ati abarundi bareke kuzamara ariko baravuga ngo bari mu buganiro biganiro ngo 2022 ngo 2023 batesha umwanya abantu ibyo bintu byatura tugabane nibanka bisabe bihagarare n'iki gihugu cy'u Burundi umuntu amenyere gutora ibyo bamuhaye arindira imyaka iheze uwunda haje niho byo banavyiza kuko nitwaguma tusanga abarundi bariko baraduhinga fundi yuko umuntu azokwamazi yuko ibintu bidakunza cyaje gutera akajagari agacafata ugwaruka akarukubera n'ibyo niko kabisa ari ugwaruka gwinshi rushomereye
acarumereza
amafaranga make nyine tuyoga dukenye cyangwa n'agatabi bagasanga ibintu birayangaje
Johannes mwavuze
turabwira ugwaruka gwacu gucyo bizari bibi cyane
Johannes mwavuze ko abantu bakwiye kurindira bakarya ibyo bahawe ariko umuntu yovuga ko abantu bakwiye kurya ibyo bakoreye sivyo
oya ni ibyo bakoreye ni kimwe ndiko ndavuga ngo kurya ibyo wahawe ni kuvuga ngo kurya ibyo wakoreye nuko burya nta muntu agwice utakoreye
ego mereka
niba genda ukabwira abanyagihugu ati jewe nkeneye ibi n'ibi ko ingaruka amatugira muri igihugu ni bya politiki abantu bazogenda biyamamaze hamwe yatsinda ngo hengo jengo cuma ibyo uri kuravuga wowe n'ibiki mbega niwaza umuntu je natsinze nka George dufate ko namutsinze agatambira ngo mpa ngo ndagufashe ngo gushyira mu ngiro ngo programa yawe programa yanjye wari wayanse wari wavuze yuko idatumbereye itari nayo ishyiraho rwawe ntamagare ntibayemeye abanyagihugu batora rwanjye
ishakiye
kumfasha gushyira mu ngiro programa yanjye rindira nawe udashyire mu ngiro programa yawe
yego tubibutse inshuti mwese ko muri ko mwabandanya kumviza iradio ijwi ry'Amerika turi kumwe n'umunywanyi w'iradio ijwi ry'Amerika haragakiza mwiriwe neza mwiriwe neza murakomeye murafite muri hehe
rubonge
murafite icyumviro murafite ikibazo ku kiganiro tuko turagira cyugaruka
yego ndafite icyumviro ngo namushikiriza na cyane cyane ku byerekeye abantu bakiri bato ni kuvuga abantu usanga bafite kugera nko ku myaka igera nka kugera kuri 30 niyo bantu ahanini usanga bafite ingufu z'uguk atandukanye haba no mu mirimo isanzwe nyine yo kwiteza imbere ngo rero politiki yari itanze nabi kuri abo bantu umva bikaboneka neza yuko mu minsi iri imbere ntaho bazoza ntaho bazoza badashobora kwishimira mu migambi yabo imico hano n'ibindi nicyo gituma rero icyo dusaba abo bantu barongoye amashyirahamwe n'abandi ko bokora ibishoboka byose kugira ngo umuntu yagihugu umutwe na cyane cyane bafite ingufu zo gukora ibikorwa ko bobagirira politiki imeze neza kugira ngo ejo igihugu kigere giteye imbere nicyo cyiyumviro nari nashaka gushyikiriza.
Urakoze hagakiza rega duhe n'ijambo ndayishimiye ndayishimiye muri iyo neza
wiriwe
munafite ikibazo mafite icyumviro duga ku ijambo
ego ahanini senagomba mvuge ku kijyanye no gwaruka mu Burundi. Hello
duga ku ijambo turakumva.
Gere navuga nti hariho ibintu muri politiki y'u Burundi twabuze twarabuze icyo no kwita leadership cyangwa indongozi nziza zizi kwiyumvira kuri kazoza k'igihugu cyangwa kugwaruka abana bariko barasiga. Ikindi nacyo nuko ubiravye neza baraba inyungu z'ibibanza bariko bararonka amaparasera inzu bariko baraduza ntibigera biyumvira ati abana bacu tubasizehe tubasize mu rukundo tubasize mu gwanko tubasizehe hanyuma ugacura bariko barigisha abana ubukozi bw'ikibi gusa hejuru yuko bafashira ku bukene inzara abana baba barimwo. Hariho umutumire aravuga ati inemera yuko ugwaruka ruhendwa ariko ntibaza ko yirengagije kuko n'abanyapolitiki n'abanyapolitiki bonyine barajya muri leta nk'indongozi ubacura bashyize muri iyo leta bahinduye imvugo ibyo bagiye bemereye abanyagihugu bazobaharanira ahubwo ugahura iminga bagiye kubagurisha. Rero umuntu bafatiye ku nzara arashobora gukoreshwa. Rero njye navuga ngo abanyapolitiki bakwiye gutegura imigambi yo kwigisha imyuga abanyagihugu ugwaruka ejo kugira nago bitegure kadoda kabo kandi bakitaho no kwiyumvira abazobasubirira abadosigarahe ntihame bariko barabona inyungu gusa z'imiryango yabo ntibabone urukundo bashyize mu bantu ahubwo bakamariko bagigisha urwanko. Njye navuga nti abanyapolitiki hanini bakwiye kwikebuka kugira bategure imigambi myiza igisha ugwaruka kazoza kabo n'ingene bakwiye kukabamo ntibame bariko barabigisha ngo naka n'umwasi none mugwanye girani bakureho politiki y'ingwano uko amari ko baragwana ngo naka reka ndamugwanye katavuga rumwe nanjye yeno bwa ntanini ni
urakoze
cyotuma abanyagihugu cyangwa ugwaruka yitegurira kazoza kari imbere.
Ndayishimiye ndagushimiye ku cimvira mushikirije Elkana namwe hagakiza Georges ndashimira vuze kiyazo gihambaye cyane rwose kivuga ko eka abarongozi cyangwa abategetsi usanga kenshi na kenshi badafise intumbero batabona kure bataba imigambi ya kure yotuma Burundi bwo muri kazoza rwaruka rumererwa neza eka kabavuze ko kenshi na kenshi usanga habiba babiba amacakuri cyanke inzankano ico kibazo mu kivuga ko iki akane gatoye cyane rwose munsi munotumwe
murakoze. Ego nivyo nje ndakubwire ikiseke kutabona kure ko abategetsi sindiye no bisigura kuko ubwa mbere ho nkubu mu Burundi dufatika akaro ku Burundi urafise ibintu bita ama strategie de développement national nyinshi cyane. Imbere yanje ndafise quatre stratégiques de croissance et de lutte contre la pauvreté n'umugambi wa leta wo gutuza ubukene no guteza imbere igihugu kirimo imigambi myinshi cyane kandi myiza yandi kuruka muri ico gitabo nyene imigambi y'ingene ugwaruka ruzoronka kazi ingene igihugu ingene aho igihugu kiziga imigambi mikuru ni kurituma aba jeune bashobora abakiri bato bashobora kuronka ico bakora bakaronka ibyo ibibatunga iyo mugambi uriho. Ikibazo mbega ni kubera iki iyo migambi yose itaja mu ngiro haburiki yandakubwire yuko uyu ndayishimiye intuzeye hariho strategie ya development durable de tourisme strategie ya industriel strategie de bonne gouvernance hari ama strategie menshi leta yashizeho ningene yoja mu ngiro ariko vraiment ntaraja mu ngiro. Rero ikibazo kiriho ni mbega yogenda gute kugira ngo iyo migambi yose ipakiye mu bubati ije mu ngiro nagomba nkundire nkundikije garuke cyane ukintu gihambaye cyane Marius yavuze ibintu by'uko ngo abantu bajya ibyo barondeye ibyo bahawe cyane cyane ngari karavuga cyane cyane kubyerekeye amatora n'ingene abantu biyamamaza yego ibyo avuga nibyo igihe abantu bose bahawe uburenganzira n'amahirwe yo gushikira abanywanyi hari ibihugu byinshi byo muri Afrika byinshi kandi abanyinatadenagije arabizi aho imigambwe iri ku butegetsi ija kwiyamamaza abo bahiganwa bari mu busho ubu ibyo bigwa biravuga iminsi yose none wombwira gute uwo muntu ngo najye ibyo bamuhaye igihe atakundiye abandi ko bahiganwa
umva
rero naribyo n'ibibazo byo niyo ntumbero y'ikiganiro mwadutumiye ko ahubwo igikomeye mbega iyi migambi yose ipanzwe mu matiriwari byogenda gute kugira ngo abajene boroherezwe niho hari ikibazo
Johannes Marius nawe ndaguhe umunota umwe canke munsi umunota umwe ubwico uvuze ku byashikirijwe na Ndayishimiye cyane cyane kubyerekeye kubona kure kw'abategetsi kw'abarongozi b'igihugu mu kanya gato cyane rwose
mu bisanzwe njye nicyo nahereka ku mbuga kuva kare mu Burundi hariho ibintu by'abanyepolitike bacu biterwa gusubirwamo bigasubirwa neza abantu bakarara ingene byoza mu murongo ingene uzosanga umuntu yamari mu tuntu tunaturiya akatudukorose ukunuku nuko hariho bahora bitana abadacikana ugasanga bose basigagira politike kudacikana ibyo bintu nico kitwikiye mu Burundi ni kuvuga ngo wewe urubaga ugiye ukavuga ati nkeneye ibi ukabwira abanyagihugu ibi dasavuze uyu mugenzi wanjye George bishobora kujya mu ibinyene nimba leta ihari yarateguye programme ya development pour les jeunes ikavuga ati kugira batanga akazi ukunuku nuko mugabo iyo leta nyene ikaba ariyo yobishize mu ngiro ariko bigaca biza gushigwa mu ngiro n'umuntu avuye muri bamwe bavuga ati iki ntigikunda izo ni ngorane nta ndansavamo ndemeye wase wameye wemeye n'ibyo nyene ni kuvuga ngo umuntu aje ni bamuhe atware abandanye ahejeje abanyagihugu bamwivariwe bamukura cyane bamubandanye hari mikino cyo umugenzi wanjye avuze nibyo se uso kwirengagiza hari arashobora kuba ibibazo byo kwiyamamaza ariko sinibaza yuko ari cyo giteye ikibazo mu Burundi mbega reka ndamwibarize muri Uganda ejo bundi amatora yabaye kumenga kiza desije yari mu gasho none kumenga nta bibazo bihari nk'ibiri mu Burundi ni nyene ibinye ndiko ndakubwira peut-être ko uburundi bwacu uzosanga le politicien bari fragile abarundi bari fragile bari facilement manipulable par udanye dufaranga cyane sinzi ikindi cyo bakivaho icyo nico cyo kurondera ni wawundi narigeze kuba ndi mu kiganiro kime cya Sunday watu baza bati tutange umuco intumbero byogenda neza kugira uburundi ibibazo bwamamwo bihere yana tanza karoero koroshe nabiye ati umurundi tumufate nk'umunagwaye malaria umunagwaye malaria ugiye kumuvura ubushuhe kuko ubushuhe niwe arabufise arapfa uko biri kose mugabo utavuye iyo malaria nyine ngo akiri ubushuhe wanagomba wagomba ukabureka mugabo uvura iyo malaria arakira ni byo rero ndiko ndavuga nti tuzosanga rero twirirwa turiruka inyuma y'ibintu bitari byo kuraga neza abo barundi bene wacu ibyo bariko baravuga yuko ari byo ari ibinyene renderera handi si iki kibazo tubona
icyo kibazo turakigaruka ko mushiga ntahe Johannes Marius icyo kibazo n'icyo kibazo nyamukuru twabajije mbega abarundi bo batora inyishu zitajanye n'ibibazo bafise icyo kibazo turagisozera ko ariko nagomba mpe ijambo kandi wundi munywanyi w'iradio ijwi rya Amerika Emmanuela ngiye neza Emmanuel muri hehe vuga cyane gose hanyuma mubaze ikibazo mwihute cyane ikibazo canke cyimviro egera telefone twumve ko yovuga neza iri kwivuga nabi duga ku ijambo twumve
ikibazo mfite urubyiruko nibyo
Emmanuel, reka tuguhamagara mu kanya nduva telefone yawe ifite ikibazo. Mshikantahe George Nikiza Johannes aravuze ikibazo kivuga ko bimwe mu bibazo biri mu Burundi muri kigari uko usanga abarundi baje kuganira bakaganira ntibashike ku muzi wi ngorane nyamukuru yatanze karoro ku abantu agwaye malaria usanga bamuvuye ubushuhe iyo malaria idakira namwe uko niko mubibona
yego yego cyane niko ndabibona ngira kumbure dushobora kuba dufise ibibazo bagura ingorane ira kumbe tudafise kuko nko muri umugambi wa leta hariho ahantu bavuga yuko kugira ngo amahoro aboneke asasagare mu gihugu ari kugwiza ibintu bakora no kuba ko daso context era analyse de priorité pour la conservation de la paix au Burundi de mettre l'accent sur les objectifs visa promouvoir l'emploi no kuvuga yuko abantu barose ibyo bakora bagakora mu idegembyo ntangere irakumbure yoboneka ariko ikibazo cy'ukwidegembyo umwidegembyo niyo hari kibazo kuko igihe uwo Marius avuze yuko besiye bamupfunze hanyuma ngo yanteze mu Burundi umenga ashyigikiye yuko chaque fois ko hagiye mu matora abajenereta abatari mu ruhande rwa leta ko bapfungwa hanyuma bapfunguruye bakemera ibyavuye mu matora aha ikibazo rero ni cyakibyura ikindi abantu bakagira ingwane z'uko batari badafise ubwigenge bakagira ingorane z'uko batashoboye n'ugushika ku cyo bipfuza biciye mu byo bafite uburenganzira hanyuma ugasanga batowe n'agashavu biranda kubwire yuko n'ibi bintu bitagira niyo bitahagarara ngo ibintu bihagarare hari n'abandi baduhava batera ingorane kuko aba batwara muri iki gihe na impfubyi zimvu na kabiri ariko turaba kuri ikinyamakuru ahantu hari abantu bavuga yuko mu Burundi hamaze gupfa abantu barenga 700 n'abandi 800 babatazi iyo bari hanyuma ntidukwiye gatoyi mbona hariho abajeune abantu urwaruka rukiri ruto nubwo ati imyaka 15-30 ruri hanze y'igihugu bariko baronderana kugira ngo bavuge ibyavuga ibyabashikiye urumva nk'abo bantu n'abandi bantu bizava bigorana mu myaka 10 ingene bashobora kubatunganiriza kubera iki kibazo turapfa no munsi mu myaka 10 iri imbere dusanga cyahinduye intumbero icyo gituma rero buraba kenyeroma ikibazo icyaricyo mbega ibibazo ni iki hanyuma navuze cyane yuko umugambi wa leta ari uko abantu badafise icyo bakora cyane cyane abakibato ubundi bugizwe n'abajene bashika hafi 30% y'abarundi hanyuma abamaze kuronka akazi ntibarenga 13% turabye raporo y'ikigo kijejwe ibintu bya statistiki mu Burundi urumva rero abo nabo bari pre y'ukuba manipire y'ugufa y'ugukoreshwa uko ariko kose icyo gituma rero abantu rero batunganya ibya politiki abantu bafasha bogerageza kugira ngo bakombe umutsi w'ikibazo abarundi bafise cyane cyane ikijyanye n'ugufasha abakiri bato mu byerekeye iby'ubutunzi mu byerekeye iby'ubutungane no kubafasha kuso
n'indero n'inyigisho egome reka duhe ijambo ubundi munywanyi
n'inyigisho zituma bashika ku cyo bipfuza kuko burya umuntu adafite ku cyo yipfuza atabugishika ko nabi ugasanga biteza ngorane
egome reka duhe ijambo ubundi munywanyi w'iradio ijwi rya Amerika imenye Imana mwiriwe neza amahoro murafite ikibazo murafite icyumviro
turafite icyumviro
yego duga ku ijambo
yego mu Burundi hari hakwiye yuko rwaruka muri bino bihe rutashobora kugarumviza abanyepolitike kuko na cyane cyane abanyepolitike babasuka mu bintu ugasanga kandi nibo bariko baragira ingorane ugasanga abo bantu babasutsemo ntibariko barabafasha ugasanga niyo ibyo basutsemo bagageze yuko bagabura ibyo bakuyemo ugasanga ntibariko bariyumvirwa ko ugasanga niyo bapfuye bapfunzwe bapfuye rubi kandi ata kintu kinini hakuru mbona rwaruka ruba ruriko ruzungukiramo urumva hari hakwiye gutunganywa inyigisho z'uko urwaruka rutaza rubisuka mu bintu bataza rumvirwa abanyepolitike cyane cyane kuko ibintu abanyepolitike ntibasubira no gukwibuka bamaze no gushaka ubutegetsi rero abo rwaruka rwose nk'abarundi gufatana mu nda rukamenya yuko hageze yuko izo bya politike byaba abenye politike adashobora kuduhenda ngo tuje muri ibi mariliya muri yatubona cyane ibintu dukuramo cyane cyane.
Murakoze bimenye Imana. Reka duhe ijambo Felix. Felix muri neza
mune cyane.
Murafite ikibazo? Murafite icyumviro?
Yego, nafite icyumviro. Ndaguma nitwaze utugani tw'Abarundi.
Yego,
ugutegeye kunda abayose aho gufatira kandi ngo inzara n'inzaragiza mu bisanzwe nabantu b'urwaruka naho jewe ndiko ndarurengana mwe kabiri n'abanyapolitike mu bisanzwe urwaruka ureka ku kuba manipire kugira ngo bere gufatwa n'abanyapolitike. Abanyapolitike baronenda zabo natwe rero turabe kaza kacu kuko iyo abanyapolitike batumanipiye bakadufatira ngaho nyene nitwe dupfa. Bo barakomeye abana babo bari kubariga bana bariko barabandanya ariko bibakira amazu naho bupfa abana babo baje kuma babaho mugabo tube natwe tugira tuba ibintu by'ingererezi ntarandiriye. Murakoze.
Murakoze cyane rwose Felix. Icyumviro cy'abashinga ntahe Felix na Bimenyimana amushinga ntahe Johannes Marius amasegonda 30.
Ego mbere koko nagomba mbanze shime kubera aho twakavugiye hose nasanze twese ziko tuvuga bimwe tuvuga ibintu bitumbereye mu ntumbero imwe ahubwo gusa nibaza ko ikibazo atari twebwe ikibazo ari ababishyira mu ngiro. Hanyuma ngende mpumurije umugenzi wanjye George Jeff nigeze mvuga ko abantu boza barafungwa. Oya, natanze akarorero gusa kerekana yuko icyo yagitera ingorane mu Burundi atari cyo yaravuze cy'uko abantu ngo bamwe badashobora kujya kwiyamamaza ngo biyamamaza. Ntavuga ni oya, sinaza ko ariko kubera hajya byagenze uko ntibyabaye. Nkavuga ngira ahubwo rero londerera ikibazo ahandi atatanga n'akarorero kandi gatomoye ati urabona baba ariko baragira ibibazo kunuku jewe ibyo ntabyonzi mugabo birashoboka. Ati bariho bameze ukuntu babaza bagira ingorane baze nk'uku nshavuga ndi rero burya rero ikibazo sabo ikibazo n'igituma nabo bahari baba bari baragize izo ngorane n'abandi bashaka bakagira ingorane nk'izo. Burya rero nicyo nariko ndavuga nti umugwayi wa malariya kirazira kumuvura ubushuhe gusa umuvura iyo malariya. Aho rero ni kurondera icyo kintu gituma ibintu byama bigendoka. Hanyuma njyewe ari ikintu nama nshyigikira nshyiriye n'imbere ahubwo abantu birirwa hanze bakavuga ngo bakabagira ibiganiro ibiganiro nama mvuga ko atanu na kimwe nigira mbona bizovamo atanu icyo bimaze ariko bibitesha umwanya ahubwo abo bantu batanga amafaranga y'ibyo biganiro nibahamagare abanyepolitike b'Abarundi bashyiremo n'urwaruka bacye bababwira bati fuera de radio ni kuraba ingene murondera ingene muhakazi urwaruka. Hanyuma uzo ndabire yuko hirya y'ejo umunyepolitike kanaka niyagurana naho agakubitana igitugu bazogikubitanira rimwe wabo genzura nibere ku kazi. Hanyuma niba yashaka bazorindirana bagaruke kumbaza bati urasubira kumambandanye mvuze ati ego canke oya ntasubizamo. Nuko rero je mbona umenga ikibazo cojaho abanyagihugu urwaruka rukeneye icyo rukora nirukeneye ubwo izo nzoga ujya kumuha uno munsi nirukeneye iryo tabu umugore uno munsi ndetse ariko tumwereka ayo marayo yakura akayakorera hanyuma akazobyigurira aho niho bumanye muri politike myiza. Hanyuma nkaca nanga n'ikintu kimwe n'ubu ngaruka kumvuga nti n'ubu ndarisubiyemwo kirazira yuko baza kumbwira yuko umuntu aza gushyira mu ngiro ikintu yari yanze icyo wanze waracyanze reka uwakivuze agikore hanyuma wewe uzazunguze uti cya kinini navuze ntibona ko uyu yababyabahenze nimundekere uburoge nkora ibi aho bizaba byumvikana mugo niba bavuga ati iki ntacyo nkeneye hamuga ntiza kugikora genzo yari nabaye bakemeza bavuga ati rero nimwabibonye cyo nashaka gukora ibi mugabo hati yazuyu atabyica.
Reka duhe n'ijambo George Nikiza namwe kuri ibyo bibazo bya n'ivyimvo vya Bimenye Imana na Felix mukanye gatoyi cane gose baba kwisa
numva ko biriko birasa n'ibikiganiro kisa nuko kiyo kirahera ico twari ko ndindose tuvuga no musi ni kibibazo by'ugwaruka n'ingwane z'igihugu mbega byohera bite se nashaka n'ukuri mpereze impanuro naho taraheza burya uburyo bw'ingene ugwaruka rubaho biva kuri go umwe wese kugitwe ciwe aza kurondera abandi ababwira ati jewe yebashinga ntahe gwaruka dusangiye urunganwe jewe naziyumviye ibi none ibintu byoja mu ngiro gute ibundi bwose ibundi uko biza kose igihe udafise icyo uri kurako n'iri kuraja umuyaga wose uzoza uzoguhitana. Nk'akarorero igihe ngombye kujya muri Uganda njewe ngombye kujya muri Uganda ndafite terminasiyo gushika njya kuri booking cyane ku kibuga cy'indege cy'indege zija muri Uganda mugenzi ntafite yonja uja muri Ethiopia muri Afrika yepo hehe arambitana ku mukingo cyo gituma icyo no hanura ugwaruka nuko bonyene umwe wese hari hose yiyumvira mbega mu myaka 30 mu myaka 40 ndoba nashitse kuki ivyo ushoboye kubishikako niho uronka ingene abantu bagufasha n'abantu bagira aho bahera naye ubundi bwobwo ibibazo by'igihugu bizokwamaho ibibazo by'abantu bizokwamaho umuntu wese ugwaka uri hose kufata iyo ntumbero nk'uko ari bigeza kugendana.
Tubibutse inshuti mwese komuniko murabandanya kumviriza iradio Ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turi kumwe n'umunywanyi w'iradio Ijwi rya Amerika Patrick Aligitega. Patrick, muriwe neza?
Muriwe neza.
Murafite ikibazo, murafite icyumviro?
Ari ni James, ifite icyumviro.
Yego.
Ubisanzwe politike y'u Burundi ibyo abanyepolitike batubwira ni ibintu byiza kandi biratomoye turabye mu nyandiko. Ariko twe ingorane dufise nk'abantu b'abajene kuko jende umujene sanzwe niga muri kaminuza y'u Burundi igitega. Ingorane rero twe duhura nazo nuko abo banyepolitike mu mategeko y'u Burundi hanini badatomora neza ingene umuntu ashobora gukora akazi. Mu bisanzwe usanga nk'abo banyepolitike nyene abo batama bafise ubuzi burenga 10 tugatangazwa n'ingene ubwo buzi bashobora kubukora. Rero bari bakwiye kuzana amategeko umuntu agakora akazi kamwe kandi agakora akazi ashoboye afitiye impamyabushobozi mu Kinyarwanda niko babivuga, ni ukuvuga afise uburenganzira bwo gukora ako kazi. Ikindi bakaraba abo bantu batora amategeko bakaba ari abantu mu bisanzwe babishoboye bize kuko ntashobora gufata umuntu atize cyangwa adashoboye ngo umuhe umugambi wogende uwushyire mu ngiro. None uwo mugambi yawushyira mu ngiro gute nawe nyine ubwiwe adashoboye gutunganya uwo mugambi? Kuko imigambi myinshi iriho kandi myiza ariko abantu bayishyira mu ngiro ni bande? Barabishoboye by'ukuri?
Yego. Patrick, reka duhe n'ijambo. Sozera duhe ijambo Onesto.
Ego nta kibazo, twe niho dufise amakenga dukeneye kumenya by'ukuri babanze mu nzego bashyira abantu babishoboye umuntu akora icyo ashoboye kandi afitiye impamyabushobozi no mu gutanga akazi. Ikintu kijyanye no kurondera experience kiriya kintu bagikureho kuko nushobora gusohoka mu mashure ngo utwite uronka experience. Iyo experience wayikuye wayironse ryari? Icyo ni ikintu bategeza kuraba neza bagahindura muri politike y'u Burundi. Murakoze.
Urakoze Patrick, rega ijambo Onesphore. Mukanya gato Onesphore, mwiwe neza?
Mahoro neza.
Murasiki ikibazo cy'umviro akanya gato kugira ngo turabe ko bahinyishu abatumire turi kumwe.
Jewe narashaka guterera cyane dufatiye kuri abantu bariko baravuga ubijyanye n'ugwaruka. Twebwe ugwaruka guunye mu bisanzwe bavuga ko umwera uvi bukuru hanyuma ugashwara igihugu cyose. Mu bisanzwe twebwe nk'abanyepolitiki buunye tugafata n'abadukuriya tuvuge hari ukuntu bagenda barahindura ntibakoreshe ukuri. Dufatiye nko ku bintu biriko bitera ingorane muri kino gihugu muri kino gihe, fata ibintu byari bihari byanditse barasomye abandi bagasoma mugabo hariho inzego kanaka zagejwe amabanga n'igihugu kandi zemewe na bose mugabo bobo bamaze kuvuga hari uwundi acavuga ngo kirya bavuze bo sicyo ngo nicyo gituma umengo babatsise ukuntu baza barahendahendana. None ukuri mugiye kutavuye mucanditse mu masezerano mwamwasezeranye hanyuma n'inzego z'igihugu tuvuye
akanya karagiye mushya ntahe Onesphore. Sozera ndaguhaye amasegonda 20.
Zikaba zavuze intumbero y'icyo kintu hanyuma hakaba abantu bavuga bati twebwe ntitubyemeye bokemezwa nande mu gihe ibyo bintu ubwa mbere ari byo byaba bemera ko igihugu cyemera ikindi kigira kabiri ku bijyanye n'ibinyene byo gwaruka dufatiye nk'ubu nk'umushyikirangange ugwaruka muri kino gihe mu gihugu none yoba ari mu gwaruka cyangwa yoba ari mu bantu bamaze kwisumbuye
reka baguhinyisha reka baguhinyisha umushyira ntahe onesto reka baguhinyisha George Nikiza reka tuguhe ijambo rya nyuma hariho ibintu byinshi bivuzwe ku banyapolitike eka cyane cyane no kugwaruka nashaka amajambo make cyane gusa amasubona 30 mutange impanuro kugwaruka no kubajya politike ko havuzwe bitari bike duga ku ijambo
ego nka Patrick ugitega abuze ari turaza inyandiko n'ibyo banyitrike bavuga usanga ari byiza atari ko bigiye guja mu ngiro ugasanga nibindi ndabishikiye cyane ni nkibi inamye ndumvuga yuko imigambi yerekeye ingene igihugu cotera imbere mu bice byose byacu iyo migambi iriho ariko nkubwira ngo uje mu ngiro bishoboka usanga hagiye mu ngiro nibindi bintu mbere bitananditse bitatuma byotuma mbere binatera ingorane ikindi naco ico rero ni kibazo namwe mvuga nti ikibazo cha leadership ikibazo cha leadership n'ukuri
ico kibazo gihambaye cyane gose
uko umuntu yogisha ko cyane hanyuma ikindi yavuze experience burya umuntu igihe afise ishira
hamwe nako
birasaba yuko arongera amuhase experience ibaza yuko aba jeune bogerageza iyo bisirasi bakenera abantu bafitiye amahera yabo bakayironja kuko nta muntu
rego reka George reka ijambo Johannes nawe nyine mu kanya gatoya amasegonda 30 Johannes impanuro abanyapolitike eka ugaruka amasegonda 30 nturenza
jewe ndera ku mpanuro no abanyapolitike bwa mbere bwo niwo ikibazo bijya kiri ikibazo n'ikiri kugwaruka abanyapolitike bomenya yuko bategerezwa nuko ubanezura agiye kubivuga bamenyera kubaha ibyanditse kandi bakubaha n'inzego zihagararira ni kuvuga ngo namba ari ikintu cyanditse akaba ari gengeje kwemeza ko ari cyo cyangwa atari cyo mu gihe wagisomye nkama nkavuga ati giye ibi bintu rero nk'urwego nibi ugomba kumenya ku byo
Johannesje
nawe ntawe uzokubaha
hanyuma ikibazo murakoze cyane gose akanya karatujanye ikibazo tuzokibandanya mu minsi iri imbere n'ikibazo cy'ugwaruka n'ikibazo gihambaye cyane gose turashimiye cyane gose abanywanyi b'i radio ijwi rya Amerika baduteye akamo bagashikiriza ibyumviro byabo turashimiye engineer yadufashe mu ngiro bw'ivyuma tukaba kandi dushimiye na Innocent Kimenyi yadufashe kwegeranya ikiganiro turabifurije rero mwese amahoro n'umugoroba mwiza mu kanya murabandanya gukurikirana ibiganiro by'i radio ijwi rya Amerika.
nobody like you. Ibishimo, ibishimo nibihenda eh. Oh, yeah, yeah, yeah. I will hold you down. You better treat me.